bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza abantu ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Kuri twebwe turongeye gisagara cha Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose, biragaragaza yuko abarundi kandi ashaka kumva mu mwizero, kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri mwizero, ibintu byose bishoboka.
Iyo ni Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cha Bujumbura mu Burundi asigura icihiganwa ry'amamodoka asiganwa yari maze iminsi ibiri ribera mu gihugu cy'u Burundi rivuze kubaramutswa Bujumbura. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi bandanya kwera arusha muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume hagufi uturadio twanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndanabipfurize wa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri Tanzania. Ubu hari kwaronderwa abantu babiri bazofasha umuhuza kurongora inama ya bose itegekanije kuba kuri no wa mbere. Hamaze kuboneka amazina ane, babiri muri bo batanzwe n'uruhande rwa leta, abandi babiri bizewe n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ariko uruhande rumwe ntirwemera abatanzwe n'urundi ruhande. Menyesha makuru ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arusha aracari kwa kuri kirana ivya bino biganiro.
Inama ya bose yo kuri uyu wa mbere ni nkora mutima n'izova mu rukiza canke urupfu rw'ibiganiro vyose. Uko niko umwe mu banyepolitike b'abarundi yabwijwe ijya Amerika. Niyo nama ya mbere ya bose izo bibaye kuva ibiganiro bitanguye. Izotuma impande zose zihangana amaso mu yandi, bazoca hirya no hino ivyegeranyo bimaze gutangwa n'imigwi itandukanye nk'intandaro y'amabi yabaye mu Burundi hame no muti yotoregwa. Twashatse kumenya ibiri muri ivyo vyegeranyo, maze uwo munyepolitike ari mu biganiro atubwira ati uko ndabibona inzandiko zacu zitandukanye nk'umurango nijoro. Namubajije ico bisigura, nabambwira ko aravye ivyatanzwe n'uruhande rurimwo leta n'umugambo uri ku butegetsi ari uko ibintu byose bimeze neza mu gihugu. Ati vyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta navyo vyerekana intandaro y'injyane za politike, ingaruka mbi hamwe no muturama vyotoregwa. Muri iyo nama ya bose umuhuza Benjamin Mukapa yifuje ko abo banyepolitike bo kwitorera abantu babiri muri bo bizeye kugira ngo bamufashe kwegeranya ivyiyumviro. Uruhande rurimwo umugambo uri ku butegetsi leta nabo bari kumwe bifuza ko abo bantu babiri boba Edouard Nduwimana umuhuza w'imbere mu gihugu na Musenyeri Justin Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ariko abatavuga rumwe na leta ntibemera abo bagabo babiri babagiriza ko bakorera ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo Rwanda nabwo tutavuga rumwe na leta rwatanze amazina abiri, nabahoze batwara Uburundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Abo nabo nyene ntibemegwa n'uruhande rw'ubutegetsi, nabwo ruvuga ko Ntibantunganya na Ndayizeye batavuga ko ataho bahengamiye kuko bashaka ubutegetsi. Bateka ivyerekana nuko bari abakandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari nayo yateye impari. Abo banyepolitike bari arusha bavuga ko aho ibintu bigeze umuhuza ari wazocagura abantu babiri muri abo bane batanzwe n'impande zose. Kuri uyu wa Mungu kandi babandanije guca hirya no hino ivyegeranyo vyatanzwe n'impande zitandukanye ku bibazo umunani nkora mutima vyatanzwe n'umuhuza. Ikibonekeje nuko icegeranyo c'uruhande rwa leta catewe ku mukono n'imigambwe cumi n'umunani hamwe na leta. Icimigambwe itavuga rumwe na leta naco kiriko imikono y'imigambwe cumi n'itandatu. Uretse abo mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bahunze Burundi batarashika, hari n'abaserukira ishengero rya Katolika bataraza kandi bari batumiwe. Abari muri ivyo biganiro bavuga ko aragahaze. Basigura ko ishengero Katolika rikomeye mu gihugu kuko rifise abakirisu benshi barenga ibice 80% kwijana vy'abarundi. Bemeza kandi ko iryo shengero ryari ryamye gitaba ibiganiro nk'ivyo kuva ku masezerano y'Arusha yabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ico bikoze kuri uyu wa Mungu hitezwe gushika umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye kugira ngo azoje mu nama ya bose yo kuri uyu wa mbere. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver ni yonguru urakenuye, yonguru ya wakunzi bijugi Amerika wa shuwa gusura kuyumva kuri wezi tata kaburungu radio atuveo wa kaburungu.com. Ejo rero igecisa hindwi mu kiganiro wanyu mu ntara tukazoshobora kubabwira nimba iyo nama ya bose itegekanije kuba izoba yabaye nikizoba cayivuyemo. Amakuri yacu tuyabandanize mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi tubabwira iby'abana bo muri commune Mpanda iyo ntara bugarijwe n'indwara zo gufungura nabi. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse adufite ibindi kuri no nkuru.
Nubwo atabitigira ibitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara indwara zo gufungura nabi mu bana. Uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama, Nyunzwe, Kabanga hamwe na Nyagatara. Muri Mpanda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise niunge ko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwimwe mugabo sico bivako hariho vyukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise n'umuceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari, hari hirengarenga, hari hamakubi, novuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo bajya kugura amafaranga kuko ziri imeza. Rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari cyangwa uwo muceri, umwana ntashobora kugwarana kwashi. Abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba, abandi nabo bakegera ibigo, hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita Farne, hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi, kandi turamaze kubona ko bifasha.
Ababyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batwize ingene duhingura imfungurwa z'abana bivuye mu byo turima, ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make, udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo uyikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira, murumva ntibigenda neza kurya bitwigisha. Icyo kigo cya Farine cyarakoze mu mwaka uheze, ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwa nabanyana ngira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima. Tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero, abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka, ivyo abanyagihugu bita irobo, ukotwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 180 n'ibihumbi 100. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza, urabona nta ndimiro bafise barima, nta hantu hariho baza gucitasha. No kuvuga ngaha twebwe nkaha twe tuba ku maparasera, ambere sinzi ikintu tuzava tubigenza no kwibata tuzakuyiba. Aha twebwe nawe tuja mu maprodu ya kolonde tasha nta turonka, kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose nta turonka tukuriyo tasha, nta dufite turima niyo mpamvu.
Aha bana urabiritse ubusa, uronse ko dusombe bakatujya tugaragara bakarara uko bakanywa amazi bakaca baryama, ntacyo biririka. Urabona hari kwese tuba ku maparasera nta saharima rona umwaka ntanu waronse ni note ngo nkote nugaje na gatoyi naye gukote no naho harazimbye. Irobo ya ahantu turi nyumba ati ibigori umva hose harazinze, urumva tayafise nturonka ayo muheru kotese nihinda ari cyikuma yinzira uko nyene.
Ababyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka, ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavice ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango, atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwijoro bandagije ubusa nubona zinduka inzira sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikino yawe ntabya afise canke ntayabitetse?
Yarabiteke barase kubima.
Kubera iki?
Umva avuga ngo ku ishuri ngo turajya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri ntujya cyane ngo uhimbe.
imijyango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndose nawe we urakenuye hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ku makuru tubafitiye muri kano kanya mu Burundi kuri no wa gatandatu no hasozegwa ihiganwa ryo gusiganwa mu miduga ryatunganijwe kuva ku munsi wa gatanu waritsinze n'uwitwa Jean Carlo aba ikigali mu Rwanda ero jo birikaneza kuri hejuru ya Amerika Bujumbura yarakurikiranye uko iryo higanwa ryagenze.
Aho hari ku munsi wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura uwitwa Jean Carlo haba mu gisagara cya Kigali yarahejeje gutsinda ihiganwa ryo kwiruka n'imiduga hari ryabaye ku munsi ya gatanu n'iya gatandatu nyene abahiganywe birutse birometero 130. Ahejeje kwakira igikombe Carlo yabwije ujya Amerika ko yiyumva
content on gagne la rallye, on est content, on roule pour ça, on roule pour aller vite, on roule pour faire la compétition.
Ndahimba we yutsinze higanwa rya rally uraryoherwa twiruha kugira ngo dutsinde n'ivyo kuri rero ndahimba we pe n'iryo higanwa rya nyuma y'umwaka yuritwaye mu insinzi ni kintu ciza mu mwaka uheze naraje ndatsinda amabarabara y'u Burundi yambereye umugisha ni meza.
C'est des belles pistes.
Ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara cha Bujumbura n'intara ya Mwaro hagati na hagati mu Burundi. Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa.
Iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu hashobora kwakira ingenzi nyinshi. Rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura. Murabona abantu bitavyiri higanwa benshi baba bakeneye aho bashikira aho barara. Rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu hashobora kwakira abantu benshi. Nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri hama uno munsi tutireka tubakure ngaha ku ikaburimbo tubashe mu mara akomakomeye agoye turaho ubuhinga bwawe mu ntara ya Mwaro.
Ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari itwawe n'abavuye hanze y'u Burundi ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu. Akarorero na Kajanvye Mutuga yatumwe kava mu Rwanda.
Ndiko mbibona mu sportive bora nta kibazo kiri impamvu abarundi baraza gakino wacu na tukazano na kibazo rwose twe tubona kugiriho muri sport. Sport ni kintu kambere gihuza abantu. Sport buri gihe na mu sportive numugira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi kandi sport ntabwo ari politique. Oya sport rwose ni kwiyamiza nk'ibi yacu bya rally. Nabo bavuga ngo harimo cascade harimo amarisque n'iki byose no afe n'uguhuza abantu kwa nkuko tuvuga iyo bavuga bier gahuza imiryango ibintu nk'ibyo mbona na sport nayo ari gahuza imiryango. Sport burya ihindura byinshi.
Izo mpinduka mutuga vuga n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo n'Imparazizera.
Dushakanya muneza ntangere aho siko turasozera iri higanwa ry'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cya Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutari duherutse kuri twebwe turongoye igisagara cya Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose biragaragaza yuko abarundi kandi bashaka kumvamo umwizero kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka. Tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva babitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira kuko vyerekana umuco ihinduka abavuga igisagara ca Bujumbura ko kitari babona yuko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegemeza gushika mu gitondo.
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacobuza ko bategura amahiganwa nubwo Burundi bwaciye mu njyane za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya.
Bah, je leur dirais que nous on fait du sport et on est ici pour faire du sport, on est ici pour s'amuser, le reste ne nous concerne pas.
No babwira nitwe dukora sport gusa turahubwira ngo twinezereze ibitsigaye nibituraba badutumiye turaza nibwo buvukanye muri sport aha mu karere ariko ukuri nuko atanaka imwe cyo buza gutegura amahiganwa ibi ni gishinga ntahe abateguye babishitseko. atagihindutse mu 2018 ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi itekanya gutegura amahiganwa inshoro zitatu mu mwaka. Ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cyo Burundi byatanguye mu mwaka w'1962. Hagati ya 1995 n'2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza. Naniko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Nongere ndabaramutse nchuti mwikundira ikiyago cha politike ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndi, murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonné Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyaba kikimaze. Kuko ntiturehura ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza no kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego,
hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo, urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona la community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Aino bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene, bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya, no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ivyo bibazo ibifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abo bantu boshumbushwa. Nk'akarere umuntu ashobora gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo. nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nogende n'igihugu kibifisemo
mugira muti kugira ngo ico gihugu kigende neza ku ico kijyanye n'amatongo umubona mwokorana bande hama mugaheza mugakorana gute
abivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa abambere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet novuga nk'inyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu sendiyashe
mugwi gwigujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizobe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi matungo
hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'agatika kazina muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregeje
mwiriwe
uduze akajwi kumurugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi
ego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ije no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
ego jeso no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashobore gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga duko leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majya makeya duse n'abasozera kino kiganiro
kindi cyiza cyo mana shokorwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kandi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugwi umwe cyangwa byerekeye abantu bo ubwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mici imwe iyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka ukaguka cyane ukaguka ugashaka ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
reka uregeye jean tubashimire cyane kuri izo nterano zanyu n'ubudutega amatwi musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihuguje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitanye amatati ya matongo
cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ubasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavy executa ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko ibikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe
ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nk'izo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira agateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri ibi cyanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo iyi ntumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibazo by'amatongo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokogwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokoroherwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabrise le tabou ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranya kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatira ngaha mu Burundi.
No ngare rero kiro kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ibyo mu gure rero ngo zeza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
ushinge wo gushira hamwe
Terasimani rakiza ndagushimiye njime na watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwa batongo yabo n'intambara Jerome Nyenzima nti mu Rwanda ngi mubanye no muvyanye mwese na ubutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma ya matora
mugitegurirwa na studio ijambo.
Nuko rero ncute bakunzi b'ijwi rya Amerika kabinonga duce turabangiri ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda mutegurirwa n'ijwi rya Amerika, ariko ijwi rya Amerika muraza kwandanya mugiyumva mu ndimi zitandukanye. Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro na Fatuma Limasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na engineer twe muko turi batatu, tubifurize umunsi mwiza wa Mungu mururanirwe mu banyu no mu byanyu.